Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchuti bakunze mahisemo kumviriza ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya 18 muri kumwe na Je Widiane nahazwe ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara bimwe bimwe mu byo nabateguriye no munsi.
Umwarimu umwe birasi bitandatu yatonze kangahe agwarira mu nzira aca arahagarika kwiga.
Ikibazo cy'abana twe turi mu bujurire twabuze abo tugitura ntugira abo tuyishikiriza kuko twabonye ishuri ry'ugabo abakutsagi bahora bahakorera bose barahagaritswe.
Aba ni bamwe mu bavyeyi barereye ku ishuri nshingiro rya Masango ni muri commune Murwi y'intara ya Cibitoke turi mu gihugu cy'u Burundi. Bemeza ko iryo shure ryugaye burundu bivauye ku kena ry'abarimu rivugwa kuri iryo shure. Iyo nkuru co kimwe n'iy'urubanza rw'abo mu muryango wa nyakwigendera Sinapol Rwigara gwegejwe inyuma. Turazigaruka ko hanze hato mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make yuko leta z'umwe za Amerika zongereje ikiringo cy'umwaka umwe itegeko rya perezida wa Amerika rishira igihugu mu rwego rw'ibihugu biri mu bihe bigoye yisunze ikibazo cy'u Burundi. Amerika ivuga ko ivyo vyatewe n'umutekano muke mu Burundi waranze n'ubwicanyi hamwe n'ayandi mabi arimo ihohoterwa rifatiye kumvo za politiki. Uyo mutekano muke hamwe n'ubwo bundi bugizi bwa nabi vyarabangamiye amahoro n'umutekano mu Burundi hamwe no mu karere buherereyemo. Mu itegeko rya perezida Trump yo kuri no wa mbere itariki zitandatu z'ukwezi kwa 11 Amerika ivuga ko ukuntu ibintu byifashe mu Burundi muri kino gihe bibangamiye umutekano w'igihugu hamwe na politike mpuzamakungu ya leta z'umwe za Amerika. Kubw'ivyo mvo rero iyo ngingo Amerika yafashe yo kwama igavye yatangwe kuja mu ngiro mu kwezi kwa 11 mwaka wa 2015 umuntu mbere yo guhangana n'ibazo by'umutekano muke mu Burundi bigiye kugumizwaho nyuma y'itariki ya 22 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 mu kindi kiringo cy'umwaka umwe. Perezida wa Amerika Donald Trump yarangije avuga kuri iryo tegeko giwe rigiye gutangazwa mu gitabo cy'ububiko bw'igihugu kandi ryarungikiwe kongera kandi ngo ryongere rirungikigwe kongere ya Amerika. Iryo tegeko riragumiza ko ibihano bimwe bimwe ku bategetsi bari babifatiwe mu gihugu cy'u Burundi. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yasavye inama nshingamateka ya Amerika guhagarika itegeko ritanga uburenganzira bwo kwinjira muri Amerika biciye muri programme ya Green Card. Iyo programme ikaba iha uburenganzira abanyagihugu kwimukira muri Amerika kubaho no gukorerayo. Perezida Donald Trump avuga ko ari mu gihe abakekwa mu gitero c'iterabwoba cagizwe New York mu ndwi iheze binjiye igihugu biciye muri iyo programme isanzwe izwi nka Green Card. Trump agira ati ndugure twamugina uwo mugambi wa leta uha abanyamahanga visa atari uko babikwiye, atari uko bahabwa izo visa kubera batowe mu buryo bwa tombora iba buri mwaka. Ati kandi abo bantu bakina iyo tombora ahanini saba babaragira ico bashitse ku gihambaye mu bihugu byabo ndugaye twamugina. Ndijugi Amerika muratwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abatwumva muri kugataka ku Rwanda turabaramukije kandi turabahaye n'ikazi. Mutwumva kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva iradiyo mukunda ni ku rubuga rwacu rwa internet ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com. Ijugi Amerika riri no kuri Facebook adresse ni vewa radio yacu. Muyigendere hama mwibonere utu video n'amafoto atandukanye nkuru tuba twabakoreye
iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi sentare nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ntiyashoboye kumviriza urubanza rwo mu muryango wa nyakwigendera Sinaporo Rwigara rwari bitegekanije ko gumvirizwa uno munsi. Ubwo rubanza rero rukaba rwari rwarungurujwe. Zimwe mu mvo zatumye ubwo rubanza rutumvirizwa nuko Diane Shima Rwigara atabwa rumwe n'ubutegetsi bwa Kigali atarabafise abamwunganira. Umuvyeyi wiwe nawe yari yaragwaye i Kigali. Ni inkuru turazumenyesha makuru wacu Eric Bagirubusa akurikiranira hagufi iby'urwo rubanza.
Diane Rwigara yagejejwe ku rukiko rukuru ari mu modoka ya gereza ifite ibirahuri byijimye. Yayisohotse makikijwe n'abacungagereza babiri b'abagore, umwe ibumoso undi buryo, mukuru wababari imbere n'undi wari inyuma n'imbunda. Yari mu ikanzu ndende y'iroza iranga abagororwa bafunzwe atari mu mapingu n'isakoshi y'umukara ku rutugu. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda aragaragara mu isura y'umuntu ukeye kandi usa n'utarahungabanijwe n'imibereho y'uburoko. Mu rukiko yagaragaye atunganiwe mu mategeko na Maitre Pierre Celestin Buhuru, kandi nyina umubyara nawe ntiyagaragaye mu rukiko ku buryo Maitre Gatera Gashabana wunganira Deline Rwigara yisanze ari wenyine mu rukiko. Aha mu rukiko Diane Rwigara yakunze kugaragara mu biganiro na Maitre Gatera Gashabana kandi acishamo akamwenyura. Umwari Diane Shima Rwigara yabwiye umucamanza mu rukiko rukuru k'ubushinjacyaha butabahaye ihamagaza rubanzi bategeka kwitabira iburanisha ry'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Yavuze ko we na nyina umubyara Deline Rwigara bahawe urutonde rw'abazaburana kuri uyu munsi, gusa kandi ko Maitre Buhuru umwunganira yarafite izindi manza. Maitre Gatera Gashabana yabwiye umucamanza ko yunganira nawe ari uko byagenze kandi ko impamvu yatumye atitabira iburanisha ari uko arwaye. Urukiko rwari rufite ibaruwa rwahaye ubushinjacyaha uregwa yanditse ikubiyemo iby'uburwayi bwe asaba ko Maitre Gashabana yamwunganira adahari. Hahise havuka impaka zitamaze igihe kirekire ku baburanyi bombi. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Faustin Mukunzi na mugenzi we Bwana Faustin Nkusu navugira uru rwego babwiye umucamanza mu rukiko rukuru ko kuba baramenyesheje abaregwa umunsi w'iburanisha bihagije. Bavuze ko ihamagaza rubanza itaba ngombwa ku manza ziburanishwa ku ngingo y'ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo, basobanura ko byaba ngombwa bibaye ari urubanza mu mizi. Babwiye uregwa ko ariwe wajuririye ibihano by'umucamanza wa mbere, bityo ko atari guha agaciro urubanza rwe. Aba bashinjacyaha babwiye umucamanza ko kuva Maitre Buhuru n'uwo yunganira bari bamenyeshejwe umunsi w'iburanisha bigaragara ko hari ikibazo hagati yabo. Bavuze ko Maitre Buhuru yasibye atabimenyesheje urukiko kandi ko bihanirwa n'amategeko, basaba urukiko kugira icyo rukora rushingiye ku mategeko. Mu migendekere myiza y'urubanza Bwana Faustin Nkusi yashimye uburyo Deline Rwigara yandikiye urukiko arugaragariza ko arwaye atabasha kuza kuburana. Gusa yongeyeho ko ikindi gihe yaramuka arwaye ibaruwa ye yagiherekezwa n'ibyemezo bya muganga ubifitiye ububasha. Ku mpamvu yo kuba Deline Rwigara yari yasabye kuburanirwa adahari na Maitre Gashabana, ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko bihabanye n'amategeko, buvuga ko agomba kwiburanira Maitre Gashabana akamwunganira mu mategeko. Diane Rwigara yahise abwira urukiko ko adashobora kuburana umwunganizi wa adahari, asaba umucamanza kumuha undi munsi akazitabira iburanisha. Nyuma y'izo mpaka byabaye ngombwa ko urukiko rufata iminota 10 yo kwiherera rugasuzuma izo nzitizi. Rwemeje ko ibaruwa Deline Rwigara yanditse itanga ikimenyetso cy'uko arwaye kandi ko Maitre Gatera Gashabana adashobora kumwunganira adahari. Kuri Diane Shima Rwigara umucamanza yavuze ko kuba Maitre Buhuru umwunganira atabonetse mu rukiko nta shingiro bifite. Yavuze kandi ko kubera uburemere bw'ibyaha uregwa ashinjwa adashobora kuburana atunganiwe. Mu nyungu z'ubutabera umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika urubanza. Diane Rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ubutabera bumukurikiranyeho ibyaha bibiri. Hari icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u Rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka 2017. Komisiyo y'amatora yavuze ko yakoresheje uburiganya kugira ngo agere kuri iyo mikono. Areregwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka ku biganiro bitandukanye yagiye aho itangazamakuru ubushinjacyaha buvuga ko bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Nyina umubyara Deline Rwigara wararegwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda n'icyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri n'ibyaha bikomoka ku biganiro kuri telefone n'abavandimwe be bari hanze y'igihugu. Ibyaha byose abaregwa barabihakana bakavuga ko ari ibiremekanyo bishingiye kuri politiki bigamije gucecekesha abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho. Nibutse gusa ko Uwamahoro Anne Rwigara w'urukiko rwamurekuye by'agateganyo rusanze nta mpamvu zikomeye zo gukomeza kumufunga. Ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa 2017 nibwo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwemeje ko abaregwa babafunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30, ubushinjacyaha bukibakoraho iperereza ku byaha bakurikiranyeho buvuga ko ari iby'ubugome. Bihabanye kure n'indi minsi yabanje mu rubanza rwa mbere mu rukiko rukuru, noneho byari bisanzwe nta mutekano wakajijwe. Ni urubanza rwitabiriwe n'abavandimwe babaregwa n'abaturage basanzwe bake, itangazamakuru, abakozi ba ambasade n'abashinzwe umutekano bari bambaye gisivili. Uyu munyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda Diane Shima Rwigara yiyongereye ku rutonde rw'abagenzi be batatu nabo mu bihe bitandukanye bashatse kwiyamamariza gutegeka u Rwanda bikarangira bakomereje ubuzima bwabo muri gereza. Bamimburiwe na Dr. Theoneste Niyitegeka washakaga kwiyamamaza mu 2003 ntiyuzuza ibyangombwa. Mu 2008 inkiko zamuhamije ibyaha bya jenoside zimuhanisha gufunga imyaka 15. Mu 2010 umukuru w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemeye gukorera mu Rwanda FDI inkingi Madame Victoire Ingabire nawe yashakaga guhatanira gutegeka inkiko zamuhamije ibyaha by'iterabwoba n'igihano cy'igifungo cy'imyaka 15. Muri uwo mwaka nyine wa 2010 Maitre Bernard Ntaganda president fondateur w'ishyaka PS imbera kuri ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda na magingo yaryacitsemo ibice bigoye kumenya umubare wabyo inkiko z'u Rwanda zamuhamije ibyaha byo kugambirira kuvutsa igihugu mudendezo zimuhanisha imyaka 4 y'igifungo ubu yarangije igihano ari degembya. Aba banyapolitiki bose uko ari bane bavuga ko ibyaha baregwa ari cyo bita ibihimbano bishingiye kuri politiki bigamije kwigiza y'abatavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Hatagize igihinduka iburanisha ry'ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo kubo kwa Rwigara ryazasubukurwa ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ekebagira ubusa urakenoye inkuru yawe abakunzi b'ijwi rya Amerika bashobora gusubira kuyumviriza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mukanya kuri Facebook yacu ariyo VOA radio yacu tukaza kubashirira ko amwe mu mafoto n'utu video by'ugo rubanza. Ntanyoni ikakaza ku ishuri nshingiro rya Masengo ryo muri commune Murwi Masango Murantunga ryo muri commune Murwi turi mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Iryo shuri ryarugaye Burundi bivuye kukubura abigisha, ingaruka mbi zikaba zatanguye kwibonekeza ku mpande zose nk'uko muvyumva mu nkuru y'umumenyesha makuru wacu mu Cibitoke Diane Ndonse.
Ishure shingiro rya Masango riri ku mutumba wa Ngoma muri commune Mugwi ryugajwe amagufuri mu birasi byose kuva uno mwaka w'ishure w'2017 ushira 2018 utanguye. Ivyo biruko mu gihe ryari maze imyaka 7 abanyeshure bagigira ko ukuri kwamye. Intandaro y'ukugagwa kwaryo ni ibura ry'abigisha barikorerako. Amakuru dukura mu bajeje intwaro nuko barihorako bagiye barasaba kwimurigwa ku yandi mashure kugezaho muri kino gihe hasigara umwigisha umwe rudende wo mwaka wa mbere. Ari nacyo gituma ubuyobozi bwo muri komine bufatanije n'abavyeyi hamwe nabo mu ntwaro bwafashe ingingo yuko abanyeshure baba barasembereye ku ishure shingiro ry'Ingoma riri kuri uwo mutumba wa Ngoma. Ariko rero hari abatashoboye kurishikako kuko riri kure yaho baba, vyongeye bakira abana bato nkuko aba bavyeyi babo babivuga.
Abajanywe baragiye mugabo bashoboye kuba hari habadashobora kugira umwete wo gushika kubwimvura n'urugendo, bamwe bagaca bacika intege zo gushika ku mashuri abarimu babatumiye ko Ingoma. Tukacha dusaba rero ubufasha kubaka amashuri atandatu turabavyeyi tukacha turabigisha.
Barahari beshi bakiri bato bati Ngoma ari kure nk'imvura iguye bukagwarira mu nzira byatumye batiga. Twarakenye abarimu umwarimu umwe mu mashuri birasi bitandatu.
Wewe hariho wari wandikishije?
Yego nene amwandikishije uwo nyene. Ubuhiga babiri uwo kubera ko atogerayo ntabwo byakunze ko yokwiga yatonze kangahe agwarira mu nzira aca arahagarika kwiga.
Ikibazo cy'abana twe turi mu bujurire twabuze abo tugitura ntugira abo tugishikiriza kuko twabonye ishuri ry'ugagwa abakutsagi bahora bahakorera bose barahagaritswe.
Nabashoboye gushika ku ishuri shingiro ry'Ingoma ntiborohewe.
Bose bagize umuryango bose bagize.
Aha ni mu mwaka wa gatatu uharugwamo abanyeshure 120. Abicaye hasi no ku ntebe barangana. Umwigisha ntagira amasaganyirizo. Abanyeshure bagandagaje hasi kuva ku meza y'umwigisha iri mu bubafu gushika ku ruhande rwo mu buryo gw'iri somero. Umwigisha aho muri rino shure atubwira ingorane ahura nazo mu kubakurikirana mu bumenyi.
Ingorane ifise kubera mfise abanyeshuri benshi. Urabona bamwe bari hasi, abicaye hasi n'abicaye ku ntebe nako bashaka kungana. Ndiko ndigisha rese shura kuja mu maranje nguma imbere. Hama nkiyo bariko barayogora nk'abari binyuma sinshobora gutahuruwe karayogora bivaye nuko ntashobora gutembera hehe mu maranje.
None ugereranije aba bicaye hasi n'abajya bicaye ku ntebe nabahe bakurikira neza.
Abakurikira neza igipande kimwe cy'abicaye ku ntebe hasi bajya bigere zijya ntebe bajya barakurikira barabona imbere n'ikindi gipande nko kuva kujya ntebe y'imbere gushaka nko ya gatatu bari abari inyuma ziriya ntebe z'inyuma imbere ntibahabona kandi bankurikira kubera naje ntashobora kuduga nshikeye.
Izi ngorane ziva ko abavyeyi bahora batanga intererano yabo mu kuri habakutsa kivi, ariko muri kino gihe bavuga ko kuva umushikiranganje w'indero asohoye itegeko riringaniza gushasha ibijyanye n'intererano yabo abavyeyi baboneweho kudasubira kuyitanga. Ariko icishimikizo nyamukuru numugambi w'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ukwigisha abana ku buntu. Sengiyumva Vena arongoye komite y'abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Masango.
Umugambi wa president mukuru w'igihugu avuga ko abana biga ku buntu hakiri iyo ndinganizo ya nyakuba wa president bategerezwa kuba abana bigira ku mugambi nyene bakigira ku buntu ibindi byose byoza mu gihe habonetse indi ntuzenya tabana n'ukuri hatukamenya ati hari hwaya aya niyo yafashwe mu yori wa mugabo bo bigira ku buntu.
Kukaba nkako umuyobozi wo ku ishure shingiro ry'ingoma Naishakiye Denis avuga ko naho bitobuko abavyeyi batoshobora guhemba abakutsa kivi batanu bimfata kibanza bakenewe mu kurindira abahembwa na leta ariko kandi nubwo hari ingorane z'abigisha kurano mashure twibutse ko muri uno mwaka haherutse gukogwa iyimugwa ry'abigisha kugira bashike ku mashure abakenye. Ivyo umuyobozi Naishakiye Denis avuga ko ataco byabamariye
ico gikogwa twebwe hano kuri ishure ntaco cadufashije kuko ishuri ryacu ntiryashoboye kuronka abigisha bo bavuye mu yandi makomine canke muzindi ntara kugira ngo baze kudufasha ibikogwa byo kwigisha abanyeshuri ngaha kuri iryo shure rito rya Masango. Ico dusaba nk'abayobozi b'ishure nuko bogerageza ababijejwe ubushikiranganje bubijejwe bafatikanije na leta kugira ngo baturonse abigisha bashobora kwigisha kuri ayo mashuri ya Masango na cyane cyane kuko n'iryo shure bigaragara ko ribabaye cyane.
Abatware bo muri zone Ngoma bavuga ko umutumba wa Ngoma ufise abantu benshi kubwa bimukira baza bava muri komine Bukinanyana bihana urubibe. Kubw'ibyo basaba ko hokongerezwa amashure kuri uyo mutumba hamwe n'abigisha. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Ijugi Amerika uno musi rero mu kiganiro c'abanyedini turagaruka kwitegeko ry'ubushikiranganje bw'indero mu gihugu c'u Burundi buherutse gufata kwijanye nuko atamwa na w'umwigeme akiri ku intebe y'ishure arekuriwe gutunga imishatsi ihinze canke ihinguye ukundi. Ikibazo uno musi mugenzi wacu Raisa Liliane n'amahoro aremesheje ico kiganiro agaruka ko ni kumenya ingene iryo tegeko ryo kubahirizwa ariko ukwemera kwa bamwe n'abandi kudahonyanzwe. Reka tumuhe ikaze nabo bari kumwe muri studio Ibujumbura baduge kwijambo.
Ego ndabaramukije mwese muriko murumviriza Ijwi rya Amerika ikinini cha kiganiro twahariye abanyamadini batandukanye aho uno munsi rero twashaka kuganira kubijanye ningene abantu bo kubahiriza amategeko ajanye n'ivyindero hamwe no kwizera kwabo. Haraciye amezi make umushikiranganje w'indero amenyesheje ko abanyeshure baba abo mu mashure ya leta canke y'abigenga botunga imishatsi migufi no kuvuga idahinguye. Ingingo rero yakiriwe ugutandukanye na bamwe n'abandi. Hano muri studio ndi kumwe n'abakozi b'Imana twashaka kuganira kuri iki kibazo. Ndi kumwe na Patiri Edikwizera ashinzwe gukurikiranira hafi amashure yegamiye Katolika muri diocese Nkuru ya Bujumbura. Amahoro neza Patiri.
Amahoro neza Lais.
Turi kumwe kandi na Cher Haruna Nkunduwiga umuyobozi w'ishure ryigenga yegamiye idini rya Islam. Amahoro namwe Cher.
Amahoro ndamukije ndamutse nabatwumvirize.
Ego tukaba turindiriye umutumire atarashika no muri studio mu pastori w'ishengero rimwe mu mashengero y'abaporoti ngira araza kuduhamvya mu kanya kari imbere. Hari n'undi mutumire turindiriye mu mashengero asanzwe aterekwa ino ngingo isaba abana bigeme kumwesha umushatsi namo nyene turizera yuko bashobora kuza kudushikira muri kino kiganira umwanya n'umwanya. Tutarinze guteba mwebwe nk'abahurike mu madini iyi ngingo Patiri nka mwebwe mwayakiriye gute?
Twebwe twayakiriye neza cyane kubera yuko ubwa mbere byinshi mubiri muri iri tegeko shikiranganje twebwe twadusanga tubikoresha amashuri wacu ibi byo kwimwesha byo gutambara amahereni byo kutisiga birenze urugero twadusanga tubikoresha amashuri yacu hanyuma
tumenye igituma mwafashe ya mbere kugira mutangure ku
ego twebwe twafashe ya mbere kuko twebwe nk'ekereza ya Katolika turafise ukuntu twiyumvira ko indero ihabwa umwana ari indero nogira nti indero idufasha kugira umuntu yuzuye adahabwa gusa bijya biharuro kijya gifaransa ariko hejuru yivyo umwana akaregwa runtu nico gituma mbere nayo mashuri yacu kenshi bakunda kuyahunga ngo twingo ni mu gipatiri ni mu gifurera ni mu kibikira kubera yuko bazi kuje kuhiga ariho inyifato ibereye itegerezwa kumugenga.
Sheikh Haruna, mwebwe mu ba Islam turabona abana babigeme batonda ku ishure bitwikiriye, nukubera iki mugerageje kudusigurira?
Iruhande y'ubumenyi butangwa mu mashure hariho indero runtu, ico gituma batamwe bavuga ati ubushikira nganje bw'indero nuba su kwigisha gusa zo ndimi kava mahanga n'ibiharo n'ibindi mugabo no kwigisha ubuntu. Kandi tugaruka ko cane cari mu mashure tuba dufise abantu basa bangana imbere y'amategeko, atamuntu ashobora kuza yirata ku wundi akurikije yuko yaba afise uburyo bwinshi gusumba uwundi kugira ngo aze kwerekana mu ishure buze kumusamaza cyangwa gusamaza abandi.
Hariho mu mihingo itandukanye abanyeshuri bako baraheba ivyigwa kubera bitajanye no kwizera kwabo uko kumwesha imishatsi. Padi, nkamwe bw'ivyo muvuga kwiki?
Ntaho mbona neza muri Bibiliya batubwira yuko kwimwesha umushatsi hari ico vyonona kukwemera kwawe. Uwo mwana ariko arahebe ishuri ngo kubera yuko aya mategeko aza atandukanye no kwemera kwiwe, nibaza jewe responsabilite zambe ndazishira ku bavyeyi, kuko uwo muvyeyi nibaza yuko ariwe yashize muri uwo mwana ibintu bijanye no kwemera kumeze gutyo. Oye, none rero uyo muvyeyi afise ukwemera gutuma adashobora guhuza ukwemera kwiwe hamwe n'amategeko agenga igihugu, je n'ubumenga bica bigorana. Abo bana bakamenya neza yuko bagiye ku ishuri ikintu cambe nabe bagiye kuhakora, bagiye kwiga, nti bagiye gusenga. Ivyo gusenga bareke kubivangavanga n'ivyo kwiga.
Ntihenzume ngaro amategeko mbere no mu idini rya Islam ribuze ko umukenyezi yomwesha umushatsi. Nimubona kumenga birafitaniye isano nuko kuntu ugwaruka rumwe rumwe rudashaka kumwesha imishatsi bivanye no kwizera kwabo.
Mukomera kwacu biravuga yuko umukenyezi afise umugabo ashobora gutereka umushatsi akawutunganya niho umushatsi ufasha uko wishakira. Mu gihe rero bavuga ati nshaka kumwa nawe akabanza kuzumvikana n'ububakanye. Hanyuma n'ukubana bato bato babigeme ushoboye gutereka umushatsi awutereka mu gaka awutereka awutunganya neza atari bitumaze imisi tubona. N'umukumwa naho nyene ntapfa kumuko yishakire musangwe wa mbango maringsi n'ibindi inkoro nshasha zaje awumwa ku buryo bitaza gusamaza abandi bantu. Kuko mukomereka iwacu intumwa y'Imana yabwiwe ubwa mbere ngo soma nuvu arondera ubumenyi, yavuze ngo banze uze kwitonga banze urondera ubumenyi uze kurondera kuri hashoboka. Nuvu rero baca bahitamwo kuronka ubumenyi ubwiwanje na izo mashuri ya patiri bakambira ati inyifatire yacu ni kubera ko mfite icyo ndagiye kurondera icyo ntitwashobora kugipfa. Nuvu ko nubu mu bantu bashaka kurondera ubumenyi batoza kuvuga ngo batugiye ibintu by'imishatsi, kuko mu myaka bamara imyaka itarenga 13 ku ntebe y'ishure mashuri matomato nayisumbuye, inyuma y'imyaka 13 bazabaza tereka imishatsi kuba byifuza. Aha ni none ndashaka ngaruke yuko n'abana twe turabaga tuti imishatsi itegeko rivuga ukunuko abana ubwabo harabaza kwatubwira ati twebwe twashaka kuhukura mu gaba byuka twankira. Nuvuga reko ni cigo kikwe guhanza guhabwa abavyeyi ubwabo, kuko mu bijyanye no kwemera mu byo maze gusoma ibyonzi mu kwemera kwacu nta namwe byanditse yuko abana ko ntebe y'ishure ateza gutereka imishatsi. Naho biri
none twovuga yuko umushatsi niyo yari intambamye nyamukuru ku bijyanye n'ubumenyi bw'abanyeshuri mu ishuri.
Ayo mashuri twarakiramo abana baboro tukakiramo n'abana babatunze bifise, no kuvuga ngo abo bigana bonyene yaje haba ikintu kwita desequilibre mu ishuri, kuko umwana w'umwe araca yikumira uko abona umenga uwundi bigana ntibangana ntibanganya.
Umwarimu aje uvuga yuko ingingo nk'iyi inye yari kwiye guherekezwa n'inyigisho ku bavyeyi neza na neza mashatsi kuvuga iki?
Mu barimu tuba dufise bose ntibakenutse cyo kimwe, arusha gusanga umwana afise ibintu yambaye bisumba iby'umwarimu wiwe kubuye ari imbere y'ubu n'umengo ntaje muri nishana afise amubwira. Zumvikane yuko bikeneye ko abantu ababyeyi muri rusangi boheza iri tegeko bakarisigurirwa bakaryumva kumva ingaruka nziza ryazo, na cyane cyane nk'uko ariko ndabivuga inyuma y'amezi abiri atatu hagi gice giheze hagashobora kuba inama y'ukuraba ishigwa mu ngiro y'iri tegeko mbega ryagenze gute ingaruka nziza zoba zihari n'iziye. Hari benshi bazavuga ngo nibyo ngo hari abana bafise iyo mishatsi ngo umugabo umwimbo umwishuro kwa mwiza ibyo so umushatsi utabatwa imwanya mwimbo wa mwiza gusumba.
Pati, none ubunye ari abanyeshuri bamwe bariko baraheba kubera iyo ngingo itajanye no kwizera kwabo bizoca bigenda gute ivyabo?
Iyi ngingo yarasohotse kandi n'ingingo ije gusahiriza kugira ngo indero y'umwana w'umurundi ikomeze kugira kanovera. Ubu rero kugira ngo umwana ndeyigire iyo ngingo yuko ahebishiriko bitajanye no kwemera kwiwe nuko umuvyeyi wiwe abimushigikiyemo umwana rese yo bitahura imbere y'umuvyeyi ni barondera abo bavyeyi bavuge mu byo kuri kibazo bafise mu bijanye no kwemera kwabo
je nashaka kunganya kuri ico patire yagiye kuvuga nuko tutoshaka kugira ngo abantu tubagire imbohe no kuri kuko hari benshi bakurikira ibyo tubabwiye mugabo tudafise ibyo twa turabumvisha gituma twa turabikora mbega none bariho mu gitabo c'Imana aho bavuga bati uwo mwana ari mu ishure birabujijwe yuko amumushatse mu gize ibintu bya bihari niho tuzaza tugashingira twa tuti mukomera kw'abanaba mezi kuno kuno mugani bivane nuko jewe ndongo shingana naha ndabishaka ko kongo bica bigenda mu gihe mategeko dufise duhabwa dukora mu bitabo
ari nk'amusanga hariho imirongo ya bibiliya nyene ibivuga hari icizere ko byo hinduka
bibaye byo muri yo birongo ya bibiliya ibivuga mwino ko ngo ko nimwe navuga mu ntango uwo mwana cahitamwe ucu hitamwe ukavuga uti jewe iri shure ko ritunganira mu mategeko ameze kuno 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 nge ntajyo nkigiyemo ibintu benshi bumvikanye guhuriza ko mugomba kubikurikiza umuntu adashaka kubikurikiza urumva abayise ku ruhande abayikumiriye natwifuza ko abana bakumirigo cyane cyane ibyo ningisho ariko cyane cyane ibitabo navuze ko ndi umuyisilamu Korani ndamaze kuyisoma inshuro nyinshi Bibiliya ndamaze kuyisoma kiretse hari izindi Bibiliya zoba zaravutse ubushashe ubwuzure bwa kenda arabusomye bumara mugabo hamwe niba ntabitahuye gusa byanditse mu rurimi ikirundi ntatahura cyangwa igifaransa ntatahura byoshoboka mugabo kubwiye wange ibyo ndamaze gusoma nta ndabibona nukuri tutogira ngo dushireho ukundi kwemera kuri wacu kurenge yuko abantu n'intumwa z'Imana zaje zizanye kukomera to turakurikirana ko akora zarabyigishije kuko niho no garuka mugabo cyane cyane turabigisumba ikindi rero abana baragisumba ikindi navyo baragisumba ikindi hagati yuko kugira iyo nyifato itandukanye n'inyifato leta yemera no kugira ngo bakurikire inyigisho bakugiza amategeko leta
none twovuga yuko itegeko ry'igihugu n'iryo rizimbere y'amategeko yo mu rushengero ga
eregashe yabikubariye
ye nibaza kwemera mu gihe tuzi yuko leta y'u Burundi itisunga idini na rimwe igerageza gushiraho amategeko ataza gutuma munyerera ku kwemera kw'iwanyu mugabe bigatunganya iby'igihugu uko biteza kugenda nashaka ngaruke haraci imyaka iri kurashika 20 mengo umuntu haraci bitoke canke hari abantu hadutse ukwemera nk'uko babwo ati ibintu byose byikira mu kuzimu kirazira kubijya iramwe aravyumvise mugabo uravye nta gitabo bigeze berekana bari ko arabikura nibaza ko leta yafashe ingingo zibereye gushikungira ngo kokwemera ntikwabandanije no muri kukwemera rero turabe nimba ayo majambo yanditswe abantu bagize ubwo bumenyi bakayumva co kimwe hoize akabuhunika intunganyo turumva hari ibintu bishasha biza ni nkuko twebwe abayisilamu tuvuga tuti ku munsi wa gatano ni munsi w'igisabisho rusangi turavuga tuti turahagaritse rero imirimo none aba ni bashaka kwakani kwa mbere nuvuga ko iringa ryose rizohera atageze ko karakogwa hariho rero intunganyo mu gihe abantu muri kumwe mubana muri hamwe mukumvikana nyene mukuye ku bana ibintu bitonone ruriya nkamye kuburenganzira bw'iwanje buzagurakira hajye ubwo wundi buzagutangurira mugabo sinze kuvuga ngo nza kuguhonyangira mu bwiwe kuko muri cyo gihe no ubuzofisi w'inzu kuguhonyanga ubwiwanje
birashoboka yuko hashobora kunywanisha amategeko ajanye ivyindero hamwe no kwizera kwa bamwe nabandi
birashoboka nyene kandi nivyo tuteza gukora nabantu twitongo turi imbere y'abandi mu kuvuga ibijanye n'iyo muri Imana bazofasha ubuzima kuba bishaka azofata nani amategeko mugabo amategeko ntashobora kubafata nimba hariho abari ko bareba amashure kubera ico kimishatse nibaza ko batazi nakamaro kubumenya icyaricyo ntibashire ku munzani barabe igisumba ikindi hagati kugumya umushatsi wonyene bagashaza mu ibarabara mugaba mu mutwa atabumenye bafiseyo mbegeje bazokwimarira iki umushatsi wonyene bazokoza iki ibihe tugezemo biratandukanye n'ivyo twarengana iragiri ikomeye abavyeyi biki giye bakwiye gusigana n'abana n'ubumenyi n'ukuri mu bijanye no kwemera twibaza yuko kwemera ni koja hamwe n'aya mategeko ya leta aba hari atari ko ravuna kuko igihe bayiga twarabonye ko ata bintu bivuna birimo iyo twari babisizemo twari ko twabyanse akirikare acyo bituma ndezo kwabishigikira ku neza y'abana ku neza abavyeyi ku neza y'igihe
ego murakoze cyane kuri ivyo vyimviro bitandukanye mutere muri kino kiganiro nkabashimiye Patiri Edi Kwizera musanzwe mushinzwe gukurikiranira hafi amashure yegamiye katolika muri diocese nkuru ya Bujumbura murakoze pat
urakoze cyane
ego undi nshimiye vy'umwihariko ni Cher Haruna Nkunduwiga musanzwe muri umuyobozi w'ishure ryigenga ryegamiye idini ya Islam tukaba tubashimiye Cher kubona mitavye ubutumire bw'ijwi rya Amerika
ni mwakoze kuri ubutumire nibaza yuko n'ubutaha dushaka kuzogira ibyo dutere bugenjo ngo bidufasha cyane cyane mu ndere yo guharuka dufise ariko Burundi bwejo kuko kugira ngo bagire ico bazomara igihugu bakagira ico bimari yabo nyene imbere kwa kimara na cyane cyane kandi twamenya yuko umwana agomba kugira indero runtu akubaha kugira ngo nawe ejo bazomubaha.
Ego, tumenyeshe yuko mo batumire banditswe ari twiteze ariko batashoboye kuba bagishikano muri studio hariho umu pastor mu ishengero ry'abaporoti bitakunze ko tubana hagufi muri kino kiganiro wundi twari twiteze akaba ari umu pastor mu ishengero risanzwe ritemera ibijanye n'iyi ngingo isaba abanabigeme kumwa imishatsi nuko rero turabashimiye mwebwe mwese mwakurikiye kino kiganiro murakoze mu bandanye mumviriza ibiganiro byacu
undi dushimiye niwe mugenzi wacu Raisa Lidiane na mahoro kuri ico kiganiro watunganije iradio yawe ijwi rya Amerika Diane na hazwe na Innocent Kimenyi rero twemi na Raisa Lidiane tugaca twifuriza umusemiza abari kumviriza ijwi rya Amerika muranigwe mu banyu no mu vyanyu mubandanye mu gihohegwa n'izindi ntonde z'ijwi rya Amerika.